mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 22 mu Rwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Mwiriwe inshuti zacu ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba muri kumwe na Fidel Niyongabo. Mu ntara ya Cibitoke mu Burundi abantu bane baramaze kwicwa kuva itariki zitatu z'uku kwezi bagirizwa uburozi. Abategetsi b'iyo ntara bariyamiriza ubwo bwicanyi butagira izina.
Manama twagiye turagira twahamagara abene gihugu ko kigiye kikazirizwa kwica umuntu. Ubwa mbere bwo kwica umuntu ni icaha mu butubizi mu kijambo cy'Imana bitubwira.
Uyo ni Kareme Bizoza uramatari w'intara ya Cibitoke. Mu Rwanda inama y'igihugu y'umushikirano yaritegekanijwe gutangura ku munsi wa gatatu w'indwi yasibishijwe igihutihuti. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Sudani yatangaje uno munsi kuwa mbere ko icyo gihugu kitakiri ku rutonde rw'ibihugu bishyigikiye iterabwoba. Umushikirizamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha y'Irahe Fatou Bensouda yiyamirije ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamufatiye mu kuvuga ko atawo bisabirako. Turukiya imaze guta mu mvuto abantu 11 ku bijanye n'inyuruzwa ry'umunya Iran. Ido nido ry'amakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye muri aka kanya. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Liban yanse kubazwa ibibazo ku bijyanye n'ukurangara kwatumye ububiko busha. Ibindi na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi.
Ministre Hassan Diab yanze kubazwa n'umucamanza wamushinje we n'abandi batatu bahoze ari abaministri kuba ntacyo bakoze ngo bakumire impanuka ku cyambu cya Beirut nk'uko umwe mu bayobozi yabivuze uyu munsi kwa mbere. Ibirego bya Juge Fadi Sawane byagiye bisubizwa inyuma n'ingufu z'amashyaka avuga rikijyana harimo iry'abashiyite ba Hezbollah n'iry'umuyobozi w'abasuni Saad al-Hariri bigaragaza ibibazo politiki ihura nabyo n'iperereza. Abanyaribani baracyategereje ibisubizo nyuma y'amezi arengane ahantu hari habitswe ikinyabutabire gikoreshwa nk'ifumbire hasandaye mu bisa nkaho ari bombe ihatewe. Iyo mpanuka yahitanye abantu 200 abandi 1000 barakomereka n'intara yose irahashengukira. Bamwe mu banyepolitiki bumvikanishije ko Juge Sawane yatoranije mu gufata icyemezo cyabo ashinja kandi ko yarengereye kububasha bwe ashinja abaministri muri guverinoma. Abandi barimo umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abavoka i Beirut bavuze ko ibyo ahubwo bigaragaza ubutwari. Diabo avuga ko ntacyo yishinje. Guverinoma ye yari yagiye ku butegetsi mu kwezi kwa mbere yarasezeye nyuma y'iyo mpanuka ariko we akomeje umurimo we w'ubuyobozi. Sawane yari yasabye ibiro bya Diabo kubonana nawe ariko yabwiwe ko atakomera guhatwa ibibazo nk'uko ibyo biro bya minisitiri w'intebe byabivuze. Sawane ntiyabashije guhita aboneka ngo agire icyo abivugaho. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Mohamed Fahmy yavuze ko nta manda n'imwe yashyigikira yo guta muri yombi Diabo cyangwa undi mutegetsi igihe bakwanga guhatwa ibibazo.
Urakoze Eugene kuri iyo nkuru. Turkiya imaze guta mu mvuto abantu 11 ku bijyanye n'inyuruzwa ry'umunya Iran. Eugene Mukankusi abandanye kuri iyi nkuru.
Abategetsi ba Turkiya uyu munsi kwa mbere bavuze ko abo bantu 11 bafashwe bagize uruhare mu ishimutwa ry'umunya Iran washakishwaga n'ubuyobozi bw'i Tehran mu bijyanye n'igitero cyahitanye abantu mu 2018 mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Iran. Uwo mugabo Habib Chab wari umuyobozi wabitandukanyije yatwawe n'abakorera serivisi z'iperereza za Iran nyuma yuko atawe mu mutego akajyanwa mu ndege ijya muri Turukiya n'abashinzwe ibikorwa by'ubutasi ba Iran nk'uko umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru yabivuze. Itangazamakuru rya Iran ryavuze mu kwezi gushize kwa 11 kw'abashinzwe iperereza ba Minisiteri y'ubutasi ya Iran bataye muri yombi Chab akekwaho kugira uruhare mu gitero cyo mu 2018 ku basirikare bitozaga. Ni igitero cyahitanye abantu babarirwa muri 40 cyakora ntibavuze uburyo yafashwemo. Byemejwe ko Chab wabaga muri Suwede yafashe indege ijya muri Turukiya guhura n'umugore atarazi wakoreraga serivisi y'iperereza Iran nk'uko bivugwa n'umuyobozi muri Turukiya. Ubwo yarageze Istanbul yagiye aho yagombaga guhurira n'uwo mugore aho bamukuruye baramuzirika nk'uko umuyobozi akomeza abivuga. Polisi y'Istanbul yavuze ko Chab yakuwe mu mujyi akajyanwa mu ntara ya Van mu burengerazuba bwa Turukiya nyuma yaho kuwe yambutswa umupaka yinjizwa muri Iran.
Turagushimiye Eugenie. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Sudani yatangaje no musi kwa mbere ku ico gihugu kitakiri ku rutonde rw'ibihugu bishyigikiye iterabwoba. Userukira Amerika muri Sudani yavuze ko iyo ngingo ishobora kuzofasha Sudani kuronka amadeni n'imfashanyo bitanzwe n'amakungu kugira ishobore kunagura ubutunzi buri mu bibazo bikomeye. Ivyo bizotuma kandi ico gihugu kitabandanya gukumirirwa mu makungu. Mu butumwa ku rubuga Twitter no musi kwa mbere, Ambasade ya Amerika muri Sudani yamenyesheje ko ingingo yo kuvana Sudani ku rutonde rw'ibihugu bishyigikiye iterabwoba yagiye mu ngiro kuva uno munsi kuwa mbere. Umushikiranganji wa mbere wa Sudani, Abdalla Mamdok, yatangaje ko iyo ngingo ya Leta ya Amerika izohaka ryo igihugu ciwe ku bijyanye n'iterambere hamwe no gusubira mu muryango w'ibihugu byo ku isi inyuma y'uko Sudani kumiriwe mu kiringo cy'imyaka 30. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mike Pompeo, yavuze ko ingingo yo gukura Sudani ku rutonde rw'ibihugu bishyigikiye iterabwoba yafashwe inyuma yo koreta mfata kibanza y'ico gihugu itanguye inzira nshasha mu kuvavanura n'iragirya Omar al-Bashir yahoze ari umutegetsi atwaza gahotoro. Umuyobozi w'isosiyete Pfizer avuga ko iriko iganira na Amerika isaba izindi nkingo za COVID-19. Je ni mukankusa raduha ibindi.
Albert Bourla, umuyobozi wa Pfizer, uyu munsi kuwa mbere yavuze ko iyo sosiyete ikora imiti itari yasinyana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika amasezerano yerekeye izindi miliyoni ijana z'urwo rukingo mu 2021. Mu kiganiro Bourla yagiranye na televiziyo y'Inyamerika CNN yasobanuye ko bagisuzuma niba Pfizer izabasha kubonera Amerika izo nkingo mu mezi atatu cyangwa se atandatu y'umwaka utaha. Yagize ati guverinoma ya Amerika iradushakaho izindi nkingo, ubu baradusaba izindi nkingo miliyoni ijana, barazishaka muri 2024 by'umwaka. Dushobora kubabonera izindi nkingo miliyoni ijana, ariko magingo aya izo dushobora kubona zabageraho muri 3/4 by'umwaka. Umuyobozi wa Pfizer yanasobanuriye televiziyo CNN ko barimo gukorana hafi cyane na guverinoma ya Amerika kugira ngo hazaboneke uburyo bwo gukora izindi nkingo cyangwa se zishyikirizwe muri 1/2.
Urakoze Eugene. Umushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpana vyaha yiraye Fatou Bensouda yiyamirije ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamufatiye mu kuvuga ko atawo bisabirako. Bensouda arangije amabanga yiwe y'umushikiriza manza mukuru ya sentare yateye ivyatsi uno munsi kuwa mbere ibihano Leta ya Perezida wa Amerika Donald Trump yamufatiye. Hari mu ijambo ryiwe rya nyuma yashikirije mu nama y'ibihugu bigize sentare mpuzamakungu mpana vyaha yamiba uko umwaka utashe imbere yuko asezera mu mabanga yiwe mu mwaka uza. Mu kwezi kw'icyenda k'uyu mwaka umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo yaratangaje ingingo ihagarika amatungo Bensouda avise muri Amerika canke agengwa n'amategeko ya Amerika. Mu ntango z'uyu mwaka Amerika yarafashe ingingo yo kumuziririza hamwe n'abandi bategetsi ba sentare mpuzamakungu mpana vyaha ku butaka bwayo. Amerika ivuga ko iyo ngingo yafashwe kubera abariko batohoza ibyaha byo mu ntambara bivugwa ko byoba byakozwe n'inteko za Amerika hamwe n'inteko z'ibihugu bicuditse mu gihugu cya Afghanistan cyangwa ahandi. Fatou Bensouda amenyesha ko ivyo bihano bigenewe gutyoza sentare mpuzamakungu mpana vyaha n'ibihugu bigize kandi ko bifise ingaruka zikomeye kuri iyo sentare. Amenyesha ko yizeye ko Amerika izo kwisubirako kuri iyo ngingo igeramiye sentare mpuzamakungu mpana vyaha. Avuga ko ataruhande na rumwe rutsinda ku bijyanye n'inyifato nk'iyo. Ivyerekeye n'ibimigenderanire hagati ya Amerika n'iyo sentare izohinduka igihe Joe Biden yatowe kuba perezida azoshikira amabanga yiwe mu kwezi gutaha biramenyekana. Ayo yaramwamwe mu makuru avuga hijya no hino ku isi muri aka kanya. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Sentare nkuru ya Gasabo mu gisagara cha Kigali mu Rwanda yafashe ingingo ikuburanisha urubanza ku mugwiza tunga Alfred Nkubiri. Umucamanza yavuze ko sentare ifise ububasha bwo kuburanisha ubwo rubanza. Ni mu gihe Nkubiri n'abunganizi biwe basaba kuburanishwa na sentare z'ubucuruzi. Eric bagira ubusa dufite ibindi kuri inkuru.
Nta mwanya munini byafashe inteko iburanisha mu gusoma icyemezo ku nzitizi y'ibura bubasha mu rubanza ubushinjacyaha buburanamo n'umunyemari Bwana Alfred Nkubiri. Umucamanza yabanje kwisegura ko ataza gusoma dosiye yose uko yakabaye ku bijyanye n'imiburanire mu iburanisha riheruka. Umucamanza yavuze ko dosiye yose igizwe n'amapaji atanu kandi ko ababuranyi bombi bazayimenyeshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga ryifashishwa mu nkiko. Umucamanza yahisemo kwibutsa gusa ibirego Bwana Nkubiri akurikiranyweho n'ubushinjacyaha impamvu yashingiweho n'uruhande rw'iregura mu gutanga iyo nzitizi yibura bubasha nicyo umucamanza yashingiye afata icyemezo kuri iyi nzitizi yibukije ko nkubiri aregwa ibyaha byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano n'icyaha cyo kuzimangatanya ibimenyetso Nkubiri n'abanyamategeko bane bamwunganira bavuga ko kompanyi NAS ya Nkubiri yakoraga ibikorwa byo kugemura amafumbire ku bahinzi mu rwego rw'ubucuruzi basobanura ko iyo kompanyi yari ifitanye amasezerano y'imikoranire na Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi bityo ko ibitarubahirijwe muri ayo masezerano byasuzumirwa mu nkiko z'ubucuruzi ariko ubushinjacyaha bwo bukavuga ko ikiregerwa atari amasezerano ahubwo ko ari ibyaha byakozwe mu ishyirwa mu bikorwa by'ayo masezerano urukiko mu cyemezo cyarwo narwo rwanzuye ko ikiregerwa atari amasezerano y'imikoranire hagati ya kompanyi NAS na Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi umucamanza yavuze ko icyaregewe ari amakosa yakozwe mu ishyirwa mu bikorwa by'ayo masezerano Nkubiri n'abamwunganira kandi bavuga ko iki kibazo kimaze gufata indi ntera hari itsinda ryashyizweho na leta ririmo Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu iy'Ubutabera Polisi urwego rw'Igihugu rw'Ubugenzacyaha mu Rwanda RIB n'izindi nzego zigaragaza ko amakosa yabaye mu iyubahirizwa ry'ayo masezerano atakurikiranwa mu manza z'inshinjabyaha umucamanza mwisesengura yakoze yavuze ko iri tsinda ryashyizweho na leta atari ryo rigena ububasha bw'inkiko Akimara gutangaza ibyo umucamanza yanzuye ko inzitizi yazamuwe na Bwana Nkubiri n'ubwunganizi nta shingiro ifite yategetse ko urubanza rugomba gukomeza kuburanishwa mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo izomwe ry'iki cyemezo ryabaye ubushinjacyaha budahagarariwe ku ruhande rw'uregwa hari bamwe mu bavandimwe be bari baje gukurikirana isomwa ry'iki cyemezo ni cyemezo bavuga ko kuri bo bari bakiteze umwe muri butashatse kumvikana mu itangaza makuru yabwiye ijwi rya Amerika ko akurikije imigendekere y'iyi dosiye Nkubiri aburana basanga nta butabera zahabwa akabishingira kukuba ubwo yaburanaga ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo yaratanze ingwate asaba kurekurwa by'agateganyo akajya kwivuza zimwe mu ndwara zidakira inkiko zikabyanga ati ko bazi ko arwaye yigeze no kuremba bakamubika ari muri gereza ariko bakagoma bakumufunga twakwitega ubuhe butabera kuri we Bwana Alfred Nkubiri umunyemari ukomeye w'umunyarwanda araregwa kunyereza amafaranga asaga miliyari 2 zari zigenewe kugura amafumbire y'abahinzi mu turere dutandatu two mu ntara y'Iburasirazuba Ubushinjacyaha bumurega ko ubwo yari afite isoko rya leta ryo kugemura ayo mafumbire yacuraga intonde z'abahinzi ko bahawe amafumbire leta ikamwishyura ariko we avuga ko ibyaregwa bitari ukuri kuko ngo abahinzi bafataga amafumbire babanje kugaragaza amatike yatangwaga na Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi akavuga ko iyo ministeri ariyo yari ifite akamashini gakora izo tiki uyu munyemari ikoma bamwe mu bakozi b'iyo ministeri atavuga amazina ko bamusabye ko bumvikana bagahindura amasezerano y'imikoranire ariko bakanongera amafaranga yagombaga kuyajya mu mifuka yabo nk'indonki Nkubiri avuga ko yabyanze ari nayo ntandaro yo kumukurikirana mu nkiko umucamanza yategetse ku rubanza rugomba gukomeza kuburanishwa mu mizi kuva ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 12 akhwagira ubusajwe rya Amerika ikigali
tugushimire Eric mu Burundi abantu bane nibo bamaze kwicwa kuva ku itariki 3 z'ukwezi bagirizwa uburozi mu ntara ya Kibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi abandi babiri barakomereka cyane buramatari w'intara ya Kibitoke ahanura abanyagihugu kwirinda kwihanira agasaba ubutungane guhana ababa bakoze ayo mabi na rirya abatari bake baca bishikana biyemangira icyaha umenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya adufite inkuru y'idonido
abicho bose n'abagabo bakaba bafite imyaka irenga 50 muri komine Buganda hamaze kwishwa babiri ico kimwe muri mabayi umwe mu byishwe yaramaze nduguze biri gusagarutse mu rugo rwiwe nyuma y'igihe kirekire yaramaze yataye aromoka atinya kwa zimanganizwa ubuzima nka bose bishwe n'abanyi babo banavyemangira bamwe muri bo bakaba baje bishikana ku nzego z'umutekano Clotilde Miburo no mukenyezi w'imyaka 48 umupaka ziyaherutse kwikirwa umugabo yamusigiye abana batandatu yiganirwa ijya mbere kumunega wiwe yishwe
cyewe numvise semijoro kerenadi ivuka chanda ngumanga kobarana rina twavuye gukora kubagara iyo twagute hama yama narushe kerenade numvira futi ivuka irashwamira hejuru y'inzu njya hama niho haja umuntu umwe mu bantu atembeka wumvise ibintu byabaye asalambara rero byuka kandi ubyuke wihanga mutima turasimba ati burya rero umugabo wawe bamwishe ati wewe ntiwirikurata kumuraba kubera ntabwo ari umuntu hama uwo muraba ukamubona ndazi n'abantu afite ntabwo usubira kure nta nduru yavugiye nga uhagira n'umuntu yotabara kandi hari abantu mu iki gisagara cyose n'uwo muntu kugira ape igisagara cyuzuye abantu akabura n'umuntu n'umwe yovuga n'induru abo bantu bateye gerenade bari gufatwa
Andrenda yumvire ni mfura nyakwigendera asaba inzego zibijejwe gucungera umutekano abasigwa.
Ano dusigaye ntago hameze neza cyo dusaba ko ducungira umutekano wacu. Amana leta ikagira icyo dufashije. Yego mu gushingura uwo mubyeyi wacu twabuze tutanga. Ya turarenje kuyeri ntunira tubembeje yaradufashije muri byinshi agenda umunyeshuri yaramfashije abona yuko ubuzima ugiye guhagarara kuyeri urabona n'umubyeyi uyu n'umwe kandi urabona kugaburira abana bangana uko ni kibazo nanjye ndi ku ishuri muri interna biragoye turiha n'amafaranga menshi usanga ari ikibazo bareho bene wacu ukuntu bagiye kubaho ntago bimeze neza
kahene bizoza buri matari wa kibito bakavuga ku ingeso yo kwica abantu bikekwa ku burozi itegerezwa guhagarara agahamagarira ubutumwa
ngane guhana bagizwa ya mabi manama twagituragira twahamagara abene gihugu ko kigira kikazirizwa kwica umuntu ubwa mbere bwo kwica umuntu n'icaha mu butubizi mu bijambo by'Imana bitubwira ariko rero ko turiho turabona mu ngendo y'abene gihugu bamwe bamwe je harimo bati hano tubati bababica bahora uburozi kugwa bafite ibindi bintu bapfa banyegeza kuko nabaheza kubica ntabwo baheza ngo bahunge baca bada bati twege twamwishe n'umurozi ti niba mudufunga n'umwe mutugire nti mutugire uko mugomba ico rero duchatuko amari uhamagara utungane gukora icyo bijejwe uretse ko natwe nk'abajeje intwaro duchatuhamagara bene igihugu kubigisha tukabumvisha nimba bavuga ko umuntu ari umurozi nebamuzana imbere y'umutungane baza n'ibyemezo byose byerekana ko abarozi hama ubutungane nimbwasanga ririye kuri hana uwo bafatanye uburozi rikamuhana ariko tubahamagarire mu by'ukuri guhagarika iyo ngendo yo kwica kuko tuzaba dusanga bitira uburozi kandi atari byo ibindi bintu bapfa
bizoza mu ntara ya Kibitoke hamagarira kandi abanyagihugu n'abajeje intwaro ku nzego zibanze kubigisha cyungerwa cy'umutekano no kwirinda ko abantu bihanira
abajeje intwaro bo hasi kandi abajeje umutekano cyo tubasa nuko kukurikirana ku munsi isaha ku isaha ibiko birabera muri ubwo burere murabizi ko abajejwe umutekano batakwira urere bwose mugo duhamagara bene igihugu bose kuba abajeje umutekano aho babonye ibintu bwo kononekara bakabimenyesha hakiri kare tugira Imana ubuho n'amatelefone yarabaye menshi guca ama ba telefona umutwari runaka atinyamarahe wacu ari kibazo kimeze duko ibara ritaragwa
ijoro ryo kuri w'Imana rishira uwa mbere abandi bagabo babiri barakomerekejwe n'abantu muri komine Mugina bakeka ko uburozi nyene baciye banyarukanwa kwa muganga bakaba bariko baravurwa Eloge uri kaneza ijuja Amerika
urakoze Eloge. Mu Rwanda inama y'igihugu y'umushikirano yaritegekanijwe gutangura ku munsi wa gatatu w'indwi yasibishijwe igihutihuti. Amakuru yaturutse mu bushikiranganji bw'ubutegetsi bw'igihugu mbere n'ay'abantu bari batumiwe yemeza ko iyo nama yasibishijwe. Asumta Kabo yadufitiye inkuru y'idonido.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo byari biteganijwe ko kuri Petit Stade Remera hari hateganijwe ko abazitabiriye inama batangira gupimwa icyorezo cya COVID-19. Hari hashize iminsi mike bitangajwe ko iyi nama izabera muri Kigali Convention Center ikitabirwa n'abantu 500 aho kuba barenga 2000 nk'uko byari bisanzwe. Nta bisobanuro byatanzwe by'igihe izongera gusubukurirwa cyangwa se nibihagaze burundu muri uyu mwaka. Gusa muri iki cyumweru abayobozi barimo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, Minisitiri w'Ubucuruzi na Minisitiri w'Ubuzima bagaragaje impungenge batewe n'ubwiyongere bwa COVID-19 mu mezi 13 ishize mu gihugu hamaze kwandura abantu 678 mu gihe bamaze gupfa ari 6. Ni umubare munini ugereranije n'uko ubwandu bwari bumeze mu minsi ishize. Hari byinshi abaturage bashobora guhomba kubera isubikwa ry'iyi nama, cyane cyane inama y'umushyikirano yajyaga ivugirwamo ibibazo binyuranye by'abaturage kandi bigahabwa ibisubizo. Bwana Sekanyange Jean Leon ari uhagarariye impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu CRADO yabibwiye Ijwi rya Amerika.
Gusubika inama muri igihugu y'umushyikirano harimo igihombo ku baturage kuko ni ibintu byabimaze kuba umuco ko buri mwaka abaturage bakurikirana inama nkuru y'igihugu y'umushyikirano kuko babizeye neza ko hari ibintu byinshi biri buganirwemo, hari ibibazo biri bubarizwemo, ndetse hari n'ibisubizo biri buboneke bitewe yenda n'ibibazo bimwe na bimwe biba bitarahawe umurongo n'inzego zitandukanye cyangwa se bitarakemuwe n'inzego zitandukanye. Bivuze ko abaturage muri rusange baba bategereje n'amatsiko menshi kumenya ngo ni ibihe bishyashya muri politiki y'igihugu cyacu birimo bitegurwa, kuko muzi ko ari naho n'umukuru w'igihugu ageze ijambo nyamukuru ku baturage, kandi n'abaturage nabo bakabona ijambo. Ntabwo biba kenshi nkaho abaturage bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu bahabwa umwanya wo kuganira na nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
Sekanyange asobanura ko hari ibibazo basanganaga abaturage muri iki gihe bari biteze ko bizahabwa umurongo muri iyi nama y'umushyikirano iyoborwa n'umukuru w'igihugu.
Ikintu abaturage bashobora kuzagarukaho ni ikijyanye nk'uko bisanzwe n'uburezi, cyane cyane ku barimu. Ubona ko nubwo se mu minsi ishize babongereye 10% ku mushahara, ariko byagaragara ko abarimu bakiri inyuma rwose mu bijyanye n'umushahara. Mu bandi bakozi ba leta abarimu bari bakiri hasi. Ikindi cyari kuzavugwa byanze bikunze ni ingamba zo kwirinda COVID, ibiciro by'ubutaka aho ubona byikubye cyane bishobora kuba ndetse binarenga n'ubushobozi bw'abaturage, aho usanga umuturage inzu ye yiyubakiye atuyemo n'umuryango we ashobora kuzananirwa kuyisorera, ashobora kuba yarayubatse afite ubushobozi ariko uyu munsi ubushobozi bukaba bwagiye bugabanuka, kuko murabizi turakura umuntu aba ari mu kazi ukagenda usaza ujya muri pansiyo. Rero ubone ko ibiciro by'ubutaka byarazamutse cyane uyu mwaka bibangamiye ndetse n'abaturage.
Mu gihe inama yabisubitswe burundu, abacuruzi baremeza ko baba bahuye n'igihombo, kuko nk'abafite amahoteli bari basanzwe bungukira mu nama nk'izi zihuza abantu benshi. Bwana Nsengiyumva ahagarariye urwego rw'abafite amahoteli mu Rwanda.
Ntabwo abari inkuru nziza ku rwego rwacu. Iyo consommation umunsi iburijwemo igihombo cyo ntabwo bavuga ngo cyabura cyumba cy'inama. Hari ibyo bagombaga kurya, ibyo nibyo navuga ko mu by'ukuri hazaza mu cyo. Turavuga ati twe rwose uyu umwaka twabonye ntabwo dushaka gutekerezaho, ahubwo turareba imbere.
Inama y'igihugu y'umushyikirano yari iteganijwe kuri iyi nshuro yari kuzaba mu buryo butandukanye n'ubusanzwe, aho abantu bake bari kuzaba bari i Kigali Convention Center, abandi bari kuri site zitandukanye mu gihugu nk'iya Karongi, Nyaruguru, Kirehe, Gicumbi, hakiyongeraho n'indi yari kuzaba iri mu Ntare Arena. Mu nama yahuzaga urubyiruko rugera kuri 500 rw'imbere mu gihugu n'urwaturutse mu mahanga. Isubikwa ry'iyi nama riraca amarenga y'ingamba zikomeye zishobora gufatirwa mu nama y'abaminisitiri iteganijwe kuba kuri uyu wa mbere, ishobora kwigirwamo izindi ngamba zigamije gukumira ubwandu bw'icyorezo cya COVID-19 bukomeje gufata indi ntera. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Ku munsi wa kabiri w'indwi, igice cya mbere cy'impunzi z'Abarundi zizotahukanwa zivuye mu ikambi ya Nakivale iri mu gihugu cya Uganda. Ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi HCR ryemereye Ijwi rya Amerika ko abazotahukanwa barenga gato 200 azotahukanwa mu ndege baciye ku kibuga cy'indege i Kampala. Abo bazohunguka barashima, bakavuga ko icyo bari bahunze cyaheze. Gusa hari n'abandi bakiri muri iyo kambi bamenyesha ko ataragera ko batahuka kubera bagitinyira umutekano wabo. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari Kampala muri Uganda. Iyo nkuru yaduteguri.
Igice cya mbere cy'Abarundi bagera ku 227 bagize imiryango 76 bavuye mu ikambi ya Nakivale kuri uyu wa mungu bajanwa i Kampala ku mugwa mukuru w'Ubuganda kugira bapimwe ikiza cy'umugera wa corona mu ntumbero yo gutahukanwa mu gihugu cyabo kuri uyu wa kabiri. Kuri abo Barundi akanyamuneza nikosa nk'uko bamwe muri bo babibwiye Ijwi rya Amerika.
Yego, tumaze kubona izo liste z'Abarundi bari basabye bipfuza ko bosubira kubaka igihugu cacu. Byukuri twarishimye n'umunezero mwinshi, kandi Abarundi muri twebwe burya iyo tunezerewe turarira, nuko ibyishimo canke se iminezero iba yabaye myinshi yabaye umurengera. Kuri ico gikorwa rero twakorewe.
Bemeza ko igitumye bahitamo gutahuka ari uko icyo bari barahunze caheze.
Ubuntumbero w'igira dusubire mu gihugu cyacu cy'amavukiro, na cyane cyane ko by'ukuri harimo umutekano bivanye n'ukuntu twabajije mu bakorege twasize mu gihugu, bakatubwira yuko by'ukuri amahoro n'umutekano bari twaje duhunga yuko ari sawa dushike mu kiriya gihugu cyacu.
Uretse gusaba ko umutekano wabo ucungegwa bamaze gushika mu gihugu, hari n'ibindi byifuzo batura leta y'u Burundi.
Bo dufasha tugakingirwa umutekano nk'abandi Barundi bose, kuko tuzoba tugiye mu miryango yacu. Ica kabiri ko leta mvyeyi ikaba nkozi bakadusubiza mu buzi bwacu, by'ukuri twobikenguruka. Hariho abantu usanga basize amazu yabo, ugasanga nkumbe yarabomotse bivanye n'ibiza na cyane cyane nk'umuyaga canke n'ibindi, canke ugasanga nkumbe yarabomowe n'abansi abacanke bariya bakaraba ko bosanurirwa utuzu twabo. Hari n'abandi Barundi bariko basubira mu gihugu c'amavukiro bari baramaze amashuri yabo ariko batari bwaronswe akazi muri leta. Turifuza ko leta mvyeyi ikabaronderera ivyo bashobora gukora. Hari n'abandi bazi kwihangira imirimo entrepreneurship, turifuza ko nabo nyene leta nkozi yobama hafi.
Umukozi w'ishami mpuzamakungu HCR yitaye impunzi ku isi ari Nakivale mu gikorwa cyo gutahukana izo mpunzi yabwiye Ijwi rya Amerika ku imyiteguro yo gutahukana abo Barundi igeze kure. Yemeza ko abagiye gutahukanwa arababyisabiye ku gushaka kwabo. na ubiruko harabandi basigaye muri yo kambi ya Nakivale bamenyesha ko ataragira ko bahitamo gutaha kuko kuri bo ico bahunze kitarahera bagiriza abo bagiye gusubira mu gihugu c'amavukiro ko batumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi
icyatumye duhunga ikiragahera ntabwo abivuri duteye kandi turaremye kuko tuzotaha ntihagera ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu ugotera abantu bwicanye indengera butungane kutaguronka uburenganzira bwo kujya mu mugambwe ugomba kudashikiriza icyumviro nk'uko wiyaguye ibyo byose nta biri mu gihugu hakaba n'abandi rero kandi batumwe na leta umugwi rero warungitswe nk'ibikoresho ubu rero ni uri ku gikorwa rero nta gitangaza kihari nk'uko wumvise ibyatumye abantu bahunga bitandukanye niko no gutaha imvo zitandukanye
mu kwezi k'umunani guheze niho hari habonetse impunzi zirenga 250 bashize umukono amazina n'imyidondoro yabo ku rwandiko banungikiye umukuru w'igihugu bahunze Evariste Ndayishimiye bari bamusabye ko yovugana na HCR hamwe n'igihugu cabahaje indaro kugira ngo batahukanwe ico gihe Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intoragati mu gihugu n'umutekano ari nabwo bwitaho impunzi yabwijwe ijya Amerika ku mukuru igihugu yumvise akamo kabo
iyo kete rero twarumvise yuko yamaze gushikira nyenicubahira umukuru wacu w'igihugu cacu ubushikiranganje burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nabo nyene bashobore gutahukanwa ico twosaba nuko intambamyi zose zinaniza impunzi kugira zitahuke bazibuza gutaha mu gihugu cabo c'amavukiro kandi kiri atari igihugu cabo kandi atari ho bamerewe neza kurusha ko bo bihagarika baze basubire mu miryango yabo basubire mu matongo yabo basubire mu buzima bwabo babandanye ubuzima bwabo
Ishirahamwe HCR ryatangaje ko abazotahuka mu gice ca mbere n'ica kabiri bazotahukanwa n'indege umukozi wa HCR yemereye ijwi rya Amerika ko bazotwagwa n'indege y'ubutabazi bita Vol Humanitaire kuva ku kibuga c'indege ca Entebbe mu Buganda igice kigira kabiri kizotahukanwa ku munsi wa kane w'iyendwi atagihindutse ku nteguro ya HCR HCR yerekana kandi ko Buganda burimo impunzi z'abarundi zirenga 48 ikambi ya Nakivale yonye ne ikabiri mwabarenga gato 41 Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
tugushimire Pierre Clavier muwana nyakumviriza radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu mateka habayeho ngenzi wacu Venice Nshimiyimana akorera mu biro by'ijwi rya Amerika Londres mu Bwongereza aratubwira kimwe mu byabaye ku itariki nk'iyi ya 14 y'ukwezi kw'12
ku itariki ya 14 ukuboza umwaka w'1961 Tanganyika yinjiye mu muryango w'abibumbye hashize imyaka ibiri mu mwaka w'1963 yifatanije n'ibirwa bya Zanzibar kuva icyo gihe ibihugu byombi byagize intebe imwe mu muryango w'abibumbye kubera iyo mpamvu ku itariki ya mbere ukuboza umwaka w'1964 ibihugu byombi byafashe izina rya Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania ku itariki ya 29 Ukuboza mu mwaka w'1964 Julius Kambarage Nyerere yabaye perezida wa mbere wa Tanzania na Sheikh Abed Amani Karume aba vice perezida Tanganyika yinjiye mu muryango w'abibumbye nyuma y'iminsi 5 ibonye ubwigenge ubwo hari ku itariki ya 9 Ukuboza umwaka w'1961 icyo gihe Julius Nyerere yari minisitiri w'intebe ishyaka rye National Union Party NUP rimaze gutsinda amatora ryegukanye intebe 70-71 mu nteko nshingamategeko Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania yagiye mu nama rusange z'umuryango w'abibumbye ndetse n'umunama y'uwo muryango ishinzwe umutekano ku isi
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
Aha niyo turangirije amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha. Dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasilge Beyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro n'amakuru twabashikirije kuri micro ari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Mugire umugoroba mwiza, mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.